Iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Ni Fidele Niyongabo abaramutsa. Amakuru yo muri iki gitondo turayashikizwa na Aloyce Bigirimana.
Baramutse Fidele, namwe muteze amatwi muri aka kanya. Umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU Antonio Guterres yavuze ko ameguye yivuye inyuma igitero cyahitanye ambasaderi w'Ubutaliyano muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo, kandi avuga ko ahogeje imiryango y'abahaburiye ababo. Umuvugizi wiwe Stefan Dujarric yavuze ejo ku munsi wa mbere ko Guterres yasabye leta ya Congo guca itohoza ku bakoze icyo gitero ku bakozi ba ONU kandi barengutswe imbere y'ubutungane. Yabwiye amenyeshamakuru ko agace ambasaderi w'Ubutaliyano Luca Attanasio yiciwemo karimo imirwi myinshi yitwaje ibirwanisho kandi ko ataramenyekana ababikoze. Ambasaderi Attanasio yaguye mu mutego w'abantu bitwaje inko muri teritwari ya Nyiragongo hafi y'igisagara cya Goma, umurwa mukuru w'intara ya Kivu ya ruguru mu buseruko bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Nta muhari uriyitirira iki gitero. Ahandi havugwa ibitero ni muri Iraq. Igisirikare cya Iraq kivuga ko ibisasu bya roketi bitatu byatewe i Baghdad ejo ku munsi wa mbere, bibiri bigwa mu karere gacungerewe cyane ariko nta bapfuye. Abategetsi b'igisirikare cya Amerika bavuze ko amakuru ya mbere baronse avuga ko ibyo bisasu byaguye hafi ya ambasade ya Amerika i Baghdad, ikindi kigwa hafi ikigo cy'abasirikare mpuzamakungu. Akarere byaguyemo karimo ambasade z'ibihugu hamwe n'inyubakwa za leta zikomakomeye kandi gakunze kugabwamo amaroketi. Igisirikare cya Iraq kivuga ko izo roketi zatewe ziva mu gace ka Salam i Baghdad kandi ata vyinshi zononye kiretse imodokari zine z'abasivile. Nta muhari n'umwe uriyitirira icyo gitero.
Washington, ijwi rya Amerika.
Muri Leta Zunze za Amerika, Perezida Joe Biden ejo ku munsi wa mbere yarahagarariye umuhango wo kwibuka ibihe by'umwiza Amerika irimwo aho imaze gutakaza abantu 5,500 bishwe na COVID-19. Mu gihe Amerika igeze ku gice cy'umuriyoni w'abishwe n'uwo mugera, Perezida Biden yategetse ko amabendera y'igihugu ku nyubakwa za leta amanurwa gushika hagati mu kiringo cy'iminsi 5. Perezida Biden yashikirije ijambo abanyamerika ari muri White House abasaba kwihangana kuko ngo ibi bihe hazoshika aho birengana. Urwinjiriro rwa White House rwari rucanyemo amabuji 5,000 agaragaza igitigiri cy'abantu 5,500 bamaze guhitanwa n'icyo kiza. Yari kumwe n'umutambukanyi wiwe hamwe n'icegera cya Perezida Kamala Harris n'umutambukanyi wiwe nyene. Umuvugizi wa Perezidansi ya Amerika Jen Psaki yabwiye abameshimakuru ko uru rubanza rusigura kwerekana uburemere bw'abantu Amerika imaze gutakaza kubera iki kiza. Tukivuga kuri uyo mugeranye n'ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku magara y'abantu OMS ejo ku munsi wa mbere ryarakariye ibihugu bitunze kuba byigungira ko incanco za COVID-19 hamwe no kuzibira ko zija mu bindi bihugu bikenye. Umuyobozi wa OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus yavuze ko bimwe mu bihugu bitunze bikorana n'amakompanyi ahingura incanco. Izo kompanyi zari zaremeye kurungika izo ncanco mu bihugu bikenye biciye mu mugambi COVAX ariko ubu zaragabanijwe. Umutegetsi kizigenza wa Irani Ayatollah Ali Khamenei yavuze ejo ku munsi wa mbere ko Irani ishobora kongereza urugero rwa iraniyumu ku rugero igihugu gikeneye gushika no kuri 60%. Ni mu gihe bitaradadanuka hagati ya Irani na Amerika bagiharira kuri kazoza k'amasezerano ya nikleyere. Televiziyo ya leta ya Irani yavuze ko Khamenei yavuze ko Abanyamerika n'Abanyaburaya bakoresha imvugo y'akarenganyo kuri Irani.
Urakoze Aloyce kuri aya makuru yo hirya no hino ku isi. inshuti zacu imwumviriza ni radio y'Ijwi ry'Amerika ivuga iri Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda mudukurikire no kuri YouTube na Facebook VOA radio yacu mu Burundi turi ku mirongo migufi metero 25 imetero 31 n'imetero 41 mu Rwanda tuvugira kuri FM 104 n'ibice bitatu ya radio Ijwi ry'Amerika. Ejo ku munsi wa mbere amashuri yasubiye kugurura muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo inyuma y'amezi abiri yaramaze yugawe kubera virusi ya corona.
Umwana wese yinjira yategerezwaga kubanza gukaraba amazi yarateganijwe aho ngaho ndetse n'isabune. Uretse icyo ngicyo harabaje deja bafite udupfukamunwa.
Uyo ni umwigisha mu gisagara cya Uvira mu ntara ya Kivu iyo mu bumanuko mu buraruko bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Muri Uganda umunyapolitiki atavuga rumwe n'ubutegetsi Robert Kaguranyi azwi cyane nka Bobby Wine yatangaje ko ahagaritse urubanza yari yashingishije uhakana ibyavuye matora y'umukuru w'igihugu yabaye mu kwezi kurangiye. Naho leta y'igihugu cya Tanzania ifatanije n'ikirahamwe mpuzamakungu ryita impunzi HCR yatanguje umugambi wo kwimurira mu ikambi ya Nduta amashyirahamwe yahora akorera mu ikambi ya Mutenderi. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere muri Uganda. Umunyapolitiki atavuga rumwe n'ubutegetsi muri Uganda Robert Kaguranyi azwi cyane nka Bobby Wine yatangaje ko ahagaritse urubanza yari yashingishije duhakana ibyavuye mu matora y'umukuru w'igihugu yabaye mu kwezi kurangiye. Ayo matora yatsinzwe na Perezida Yoweri Museveni. Inkuru y'Idonido twayiteguriwe na Ignatius Bahizi ari muri Uganda.
Bwana Bobby Wine yatangaje ko yategetse abamwunganira mu mategeko guhagarika iby'urubanza yarageze mu rukiko rw'ikirenga mu gihugu ruhakanya iby'insinzi ya Perezida Museveni matora y'umukuru w'igihugu yabaye mu kwezi gushize. Ibi yabitangarije imbere y'amajana y'abayoboke b'ishaka rya NUP hamwe n'abanyamakuru. Yavuze ko icyo gitekerezo gitewe n'uko bimaze kugaragara ko ari nta butabera zabona muri urwo rukiko ukurikije imyifatire y'abacamanza barimo kumva icyo kirego.
Iranga abanyarwanda bade bagamba kibade teka ugamba tumusango gwa mwe
nkuko abanyagihugu bari batangiye kubyivugira ko urukiko rurimo guteganya kuzafata umwanzuro uvuga ko twatsinzwe n'urubanza kubera ko tutashobye gutanga ibimenyetso bihagije. None babonye ko dufite ibimenyetso birenze ibyo batekerezaga akaba tugiye kubananiza gusoma umwanzuro bafashe n'urubanza rutaratangira bahisemo kubyerekana ku mugaragaro ko babogamye no kubera iyo mpamvu ntabwo tugikomeje n'iki kirego kuko no
gutinda.
Bwana Bobby Wine wavugaga mu rurimi rw'Ikiganda n'Icyongereza yavuze ko umucamanza mukuru w'igihugu Alphonse Uwinyidoro anariwe uyoboye itsinda ry'abacamanza 9 bategwe kumva icyo kirego niwe na bamwe muri bagenzi be berekanye ko babogamye urubanza rugitangira bityo akaba ari nta kizere akibafitiye. Bobby Wine ashinje umukuru w'ubucamanza kugira inama z'umwiherero na Perezida Museveni inshuro zigiye kuresha tu kuvaho atangiye ikirego cye, rero akaba atumva ukuntu ushinzwe gutanga ubutabera yagira inama n'uregwa hanyuma uwareze akizera ko azabona ubutabera. Mu byo Bobby Wine ashinje abacamanza kubogama kandi urubanza rutaratangira mu mizi harimo icyuko urukiko rwanze ko yatanga ubundi buhamya burenze ubwo yari yatanze bwa mbere mu kirego cye. Akaba abamwunganira mu mategeko barasabye ubucamanza kwemera ubundi bujurire bwerekana ko itora rya Perezida Museveni ryabayemo uburiganya bwinshi. Bavuga ko batajega kuba baratanze ubwo bujurire mbere kubera yuko umukiriya wabo yahise afungirwa mu rugo amatora akirangira, bityo ntibagira amahirwe yo kubonana nawe kugira ngo banonosore ikirego cyabo kandi n'ikigo cy'ishaka ryabo kikagotwa n'igisirikare kitemereraga umuntu uwo ari we wese kuhinjira. Byababuje gufata zimwe mu nyandiko zari mu biro byabo zajaga kubafasha mu gutegura icyo kirego. Bobby Wine anavuga ko abari bamuhagarariye ku myanya y'itora itandukanye mu gihugu bose bafunzwe mbere y'uko bamaha raporo y'ukuntu byagenze aho yari yabatumye. Rero ibimenyetso bishashi musiga yashakaga guhura urukiko akaba ari bituruka kuri bamwe barimo kugenda barekurwa. Nyamara ariko urukiko rwaje kwanga byose byo abanyamategeko ba Bobby Wine barusabye aho hari mu ntangiriro z'urubanza mbere y'uko rutangira mu mizi. Ariko iby'uruhande rwa Bobby Wine rwasabye byose urukiko rwaje kubyanga ruruvuga ko rudafite igihe cyo gusuzuma ubuhamya busha uretse ubwatanzwe mbere. Nyamara ariko ukurikije umwe mu bunganira Perezida Museveni mu by'amategeko Oscar Kihika, uruhande rwabo rukomeje gutegura ibyo kwiregura muri urwo rubanza kuko urukiko ruracyafite uburenganzira bwo kutemera icyifuzo cya Bobby Wine cyo kuruhagarika.
The case is still in court and
Ati twe tuziko ikirego kikiri imbere y'ubutabera kugeza ubwo buzatubwirira ko bwabonye icyifuzo cy'abareza umukiriya wacu cyo guhagarika urubanza kugeza ku munsi wa gatatu wa kino cy'umweru. Ntituzaba tutaramenyeshwa n'urukiko ko urubanza rwahagaritswe, twe tuzakomeza kuja mu rukiko nk'uko bisanzwe. Ariko ibyari byo byose bagitangira ikirego cyabo wabonaga ko ari nta shingiro cyari gifite. Ubwo rero ntabwo bidutangaje kubona bafata uwo mwanzuro.
So we just knew it was dead from the start, but
nahamagaye umuvugizi w'ubucamanza mu gihugu Solomon Muyita kugira ngo agire icyo yadutangariza ku ruhande rw'ubucamanza, atubwira ko ari ntacyo yavuga kuko urukiko rutarabona ibaruwa ya Bobi Wine isaba guhagarika urwo rubanza. Kuca umucamanza mukuru kugira inama na Perezida Museveni, Bwana Muyita yavuze ko Museveni akiri Perezida akaba ari nta tegeko ribuza umukuru w'igihugu kugira inama n'abakuru ba Leta batandukanye. Ati kandi amanama yose yagiranye n'umucamanza mukuru yabereye ku mugaragaro akaba hatarigeze habamo ibiganiro hagati yabo bombi mu mwiherero. Igiye kuba inshuro ya mbere muri Uganda kugira ngo umuntu urega ahinyuze ibyavuye mu matora y'umukuru w'igihugu asabe ko urubanza rwahagarikwa. Ibindi birego byagiye biba birimo icyo mu 2001 na 2006 byarezwe na Colonel Kiza Besigye hamwe n'icyo mu 2016 ubwo harezwe wahoze ari ministri w'intebe Bwana Amama Mbabazi wari wiyamamarije umwanya mukuru w'igihugu. Nyamara muri ibyo birego byose abacamanza bemeranyije n'abarega ko amatora yabayemo uburiganya, ariko bafata umwanzuro ko uburiganya bwabaye butashoboraga guhindura imibare y'ibyavuye mu matora ku buryo byajaga gutuma uwatowe atsindwa. Ignatius Bahizi, Ijwi rya Amerika, Uganda.
Urakoze Ignatius kuri iyo nkuru.
Bakunzi ba radio Ijwi rya Amerika mutuye mu rasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, turabararika kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradio akurikira:
Radio Communautaire de la Voix de Mikeno ibunagana ku murongo wa FM 99 n'ibice 7,
Radio Ngoma ya Manyo mu mujyi wa Baraka kuri FM 88 n'ibice 8,
Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94 n'ibice 4,
Radio Communautaire La Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99 n'ibice 0.
Naho kubadukurikira muri mu majyepfo ya Uganda, mwakumva ibiganiro byacu kuri Radio Ijwi Riyobora Voice of Muhabura ku murongo wa FM 88 n'ibice 9.
Ni Radio Ijwi rya Amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugeza ku cyumweru.
Tuze mu Burundi, ugwego CNC rugenzura amaradio n'ibinyamakuru rwahaye Radio Bonesha FM kiringo kingana n'ukwezi ngo ibe yatanguye gukora. Iyi ni imwe mu maradio yari yafatiwe ibihano. Inkuru dushikirizwa na Desire Hatungimana, umumenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika i Kigali mu Rwanda.
Leo Masengo arongo Radio Bonesha FM yarekuriye kuri no wa mbere gusubira gukora n'ikigo cy'igihugu kijejwe gucungera kwimenyesha makuru bikora CNC, arashimiye ngingo ahamenyesha ko bihanganye bihagije, akabashimira abafashije bose ahereye ku mukuru w'igihugu.
Cyambere nuko arakanyamuneza kenshi cyane gose kuri twebwe tugiye gusubira gukora, ama imyaka itanu yari iheze n'imyinshi, ariko ntacu kwihangana baravuga yuko kenshi bitanga ibintu byiza. Icya mbere rero nutangura ni ugushimira umukuru w'igihugu wenyine yabitahuye. Yatahuye yuko amaradiyo nubwo yoba yaragize ikosi iri canke ririya, nta gihano cy'uko yugagwa burundu canke asamburwa gitegekanijwe. Icya kabiri ni ugushimira ubu rwego sense, kubera ko mu ndwi zitatu umukuru w'igihugu asabye ko hoba ibiganiro ibihano bigahagarikwa. Mundi zitatu urwego sense rwashitse ku kintu kiboneka cyane rwose.
Ku kibazo kijyanye n'uburyo busabwa kugira iyo radio isubire gukora, Leo Masengo abona ko ari ikibazo gikomeye. Asaba umukuru w'igihugu ko ikigo kijejwe gufasha ibimenyeshamakuru cuhaguruka kikabafasha.
Ikindi kibazo tugiye guhangana nacyo, ikibazo cy'uburyo, ikibazo cy'ibyuma bimaze imyaka itanu, bimwe byarasambuwe, ibindi naho bitasambuwe kubera umwanya byaranonekaye, birumvikana. Ariko twebwe kubera ko impumu twari dufitiye banywanyi bacu, tugiye gukora uko dushoboye. Twibaza yuko mu bisanzwe sense yaduhaye ukwezi ko twaba twatanguye gukora, ariko twe tuzogerageza n'imbere yuko kwe tuzobe basubiye guhura n'abanywanyi ba
n'abanyagihugu batandukanye mu gihugu cy'u Burundi bari basanzwe n'abanywanyi b'iyo radio barashima ko igiye gusubira gusamirana batamaradi yabaye menshi abanyagihugu nibo bavyungukiramwo
twajyoheye kumva yuko Bonisha FM igiye gusubira gusamirana mu gihugu cy'u Burundi kandi tunizera yuko n'izindi radio zari zafatiye ibihano nkayo zizosubira gusamirana mu Burundi
tubyakiranya akanyamuneza tugasaba ahubwo ko na Europea ko yugurugwa nibindi bimenyesha makuru bisigaye byugurugwa kandi habe gucunga umutekano wabamenyesha makuru nibimenyesha makuru nyene amaradio akacunga umutekano kugira kore yide games
na harakamwe mwe ku muyobozi wabonesha FM Adrien Horimbera Rongo ishyirahamwe Association Radio Sans Frontières byashinze bonesha ntiyemera ubwo buyobozi
ubwo buyobozi bushasha bwa bonesha tukabufata nk'ivyaduka kuko mu bisanzwe naho yoba ari umuyobozi mushasha ishyirahamwe ndongoye ARF n'iryo ryonyene rigena umuyobozi w'iradiyo
iyo radio rero yahawe ukwezi kumwe ngo ibe yuguruye Nestor Bankumukunzi anayitekerera impanuro
bagomba kwibutsa abarongoye iyo radio bonesha FM ko bo kwamana ntaryo bakora bisunze amategeko agenga umwuga amategeko agenga igihugu kugira ngo ntagire andi makosha yokorwa
iyo radio yuguruwe hari haheze indwi zitatu umukuru w'igihugu asavye urwego sense kwa maradio yugaye bogirana ibiganiro kugira subire gukora muri kino gihe amaradio acugawe ni Ijwi rya Amerika BBC RPA na Television Renaissance Désiré Hatoujimana Kigali Ijwi rya Amerika
urakoze Désiré
turabaramukije bakunzi namwe banywanyi b'Ijwi rya Amerika ntumbere yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva kubera iyo mvo Ijwi rya Amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru amafoto amavideo y'ibibera aho mutuye aho mukorera aho mwiga naho mugendera mudushikiriza n'ibindi byumviro n'ivyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira kunyota y'ibibara jishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA radio yacu canke inomero yacu ya WhatsApp ikurikira agasaraba 1 2 0 2 4 4 1 9 9 3 1 Ijwi rya Amerika ni radio yanyu
Naho muri Republika ya Demokrasia ya Kongo ejo ku munsi wa mbere amashuri yasubiye kugurura inyuma y'amezi abiri yaramaze yugawe kubera virusi ya corona ni inkuru y'umumenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo ari uvira mu ntara ya Kivu yo mu Bumanuko
byari byishimo byinshi ku banyeshuri abarizi ndetse n'ababyeyi kubona amashuri yongera gufungurwa imiryango muri Republika ya Demokrasia ya Kongo kuri bimwe mu bigo byo muri uvira twagiye tunyuraho nko kuri Les Anges kuri Nuru kuri STI wabonaga bakajeje ingamba zo kwirinda coronavirus zirimo gukaraba intoki ndetse no kwambara udupfukamunwa kuri bamwe mu banyeshuri n'abarezi ruremesha cubahiro n'umurezi wigisha ku ishuri rya STI aragaruka kuri zimwe mu ngamba babafashe mu gutangira iki gihembwe cya kabiri nyuma y'amezi abiri amashuri yaramaze afunzwe
uyu munsi kuva saa 6:30 za mu gitondo je ne nahageze njo hageze mbere maze kuhagera abana bato bose nahise ntangira guhura nabo kubera ko cari igihe kirekire bari mu mago kandi bifuzaga gusubira ku mashuri nari nahageranye n'abana bose n'abandi bakomeje kuza basanga nyine twashitse
muri kwirinda gute virusi ya corona hano ku ishuri
kuko leta yashyizeho ingamba twabikoze icambere nuko umwana wese yinjira yategerezwaga kubanza gukaraba mazi yarateganijwe aho ngaho ndetse n'isabune uretse icyo ngicyo harabaje deja bafite udupfukamunwa nabata bizanye bose twababwiye ko ku munsi wejo bagomba kuzaza mu masale twagerageje kudisposa amapipitre neza mu bisanzwe hari igihe wasangaga nko kuri pipitre imwe yicaye abantu batatu ariko uyu munsi twagiye tudisposa mu buryo pipitre icyarahabana babiri babiri kugira ngo bategerane.
Nahimana Esperance nawe ni umurezi kuri iki kigo cya STY avuga yuko kuri wari byishimo byinshi kuko bagiye kongera guhembwa.
Twashimiye kubera ukuntu amashuri yuguruye, kubera nka twege twahora twigisha kuri prive ntitwahembwa. Turashima ukuntu amashuri yuguruye twarikrize yari yatwishe. Turashimiye ukuntu amashuri yuguruye. Ubu tugiye kongera guhembwa ni abana bakomeza baza ku ishuri n'ababyeyi bazoriha tubizeye ko tuzakomeza guhemba. Inzu zabomotse, turabona ingene amahera yo gupanga nayo kubakisha byose byari bitugoye.
Bamwe mu babyeyi bo mu mujyi wa Uvira babwijwe irya Amerika ko ari umunezero mwinshi kuba amashuri yongeye gufungurwa, ariko bafite impungenge ko hari igihe ashobora gufungwa kuko atari bwo bwa mbere afungurwa kongera agafunga kubera virusi ya korona.
Twebwe nk'ababyeyi twishimiye ko amashuri yongeye gufungurwa kuko hari hagize igihe amezi abiri abana badahe biga. Twebwe nk'ababyeyi twari kutubona ko hari ibibazo bibiri, abana bo bahibirara badahe biga icongeho kandi bagasubira inyuma. Ariko kuba leta asuye kwibuka kandi kuko bashobora gufungura kwibwa ababyeyi twese tukabona abana basuye ku ishuri, twabyishimiye cyane. Ariko impungenge gusa tugenda tugira nuko ubundi bari bafunguye nyuma yabwo barasaba kandi twumva barafunze. Icyizere ntikiraba cinshi cyangwa ntikiraba cyose kubona kuko bizakomeza, ko turabona ko kandi ejo bundi basora bagatangaza gufungwa. Ariko turizera ko ubutegetsi bwacu ari umubyeyi nimba akomeje kugira uruhuha n'ubuhahara bw'abana ko bashobora gusubira ku ishuri.
Mumenye yuko amashuri muri Congo yafunzwe tariki ya 18 ukwezi kwa 12 umwaka wa 2020 kubera virusi ya korona. Vedaste Ngabo ku bw'Ijwi rya Amerika ubwira mutari akivuye epfo.
Tugushimire Vedaste. Leta y'igihugu cya Tanzania ifatanije n'ishyirahamwe mpuzamakungu ryitaho impunzi HCR yatangaje umugambi wo kwimurira mu ikambi ya Nduta amashyirahamwe yahora akorera mu ikambi ya Mutenderi. Ni mu gihe irindiye kuzokugara burundu iyo kambi mutarenze mu kwezi kwa gatatu k'uyu mwaka w'2021. Ni inkuru ya mugenzi wacu James Jovin akorera mu makambi y'impunzi atandukanye mu gihugu cya Tanzania.
Ishyirahamwe Croix Rouge rikorera mu gisata cy'ubuvuzi mu nkambi ya Mutenderi iryo ribaye ijya mbere muri iyo gahunda aho ryimuriwe mu nkambi ya Nduta. Iryo shyirahamwe risimbuye ishyirahamwe ry'abaganga batagira imbibe MSF ku mavuriro mato mato ari mu nkambi ya Nduta zone ya mbere y'umunani no muri ya 12. MSF izobandanya ikorera ku ivuriro rikuru gusa. Ubujejwe ibibazo by'impunzi mu bushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu cya Tanzania mu biro bito byo mu ntara ya Kigoma bwana Nation Joel Makundi mu nama yaraye ibereye mu nkambi ya Mutenderi kuri uyu wa Mungu yabariye impunzi yuko leta itanguye kwimura amashyirahamwe. Inyuma yaho impunzi zituye mu nkambi ya Mutenderi zizobanza kwimurirwa mu nkambi ya Nduta mu mpera z'ukwezi kwa gatatu uyu mwaka w'2021.
Vituo sasa vya afya vinahama kutoka MSF kwenda ZDF.
Amavuriro mato mato yahora ahagarikiwe na MSF tuyimuriye mu ishyirahamwe Croix Rouge. MSF izosigarana ivuriro rikuru gusa.
MSF watabaki na main hospital.
Muri nama waserukiye Croix Rouge bwana Julius Kejo yavuze yuko mu ntumbero yo gukemura ikibazo cy'ubuvuzi no kugabanya umwidogo ku mpunzi zidogera ubuvuzi budahagije bazoca batanguza irindi vuriro rito kugira ayo mavuriro mato mato agere ane mu nkambi ya Nduta.
Niseme kwamba sisi Tanzania Red Cross tuko committed kuhakikisha kwamba tunaendeleza huduma za afya katika kambi ya Nduta.
Vuge yuko twebwe Croix Rouge biteze yuko tuzokora igikorwa cyacu cy'ubuvuzi neza. Bagenzi bacu MSF baduhaye amavuriro mato mato atatu, ariko twiteze yuko tuzoca dutanguza n'igya kane mu ntumbero yo gukemura bihagije kibazo cy'ubuvuzi mu nkambi ya Nduta.
Yote hiyo ikiwa ni kwa lengo la kusogeza huduma karibu kwa jamii ya wakimbizi wa Nduta.
Naho leta na HCR ifite imigambi myinshi kubijyanye n'amagara y'abantu, ariko ikibazo cy'ubuvuzi ni kimwe mu bibazo bitarakemuka mu nkambi z'abarundi zitandukanye mu gihugu cya Tanzania, kigatuma mwidogo dahera kuri zimwe mu mpunzi z'abarundi zahungiye muri izo nkambi. Kubwizo mpamvu impunzi z'abarundi zahungiye mu nkambi ya Mutendeli zifite icyo zisaba.
Aya nk'ubuvuzi cy'ikosaba kubushyira ibisata byose bivura ingwara zose.
Tugasaba ngira ko tuzana indi pulira. Eh, tukaraba ibintu ko byohinduka.
Dusaba yuko twogira ante bo dusabira yuko abo baganga bogira ante umwete wo kuza barakurikirana abantu. Icyo umuntu wese acaba yifuza kugira ngo bamukurikiranire kugira natwe tugire nte kitugirira kamaro mu buzima bw'iwacu.
Kirwosaba kabisa ijya ngwara baba uba wiganye tusaba yuko bacha baduha umuti nyene bijyana ijya ngwara ubuvuze ko bakoboko batwakira neza ntabandi.
Mu bitigiri bitangwa na ASR impunzi z'abarundi zisigaye mu nkambi ya Mutenderi zirenga gato 2022. Umugambi wo gutahukana abiyandikije ku bushake bwabo urimo kubandanya kugera ku itariki 30 zo mu kwezi kwa gatatu uyu mwaka turimwo. Abazoba bataratahukanwa bazoca babanza kwimurirwa mu nkambi ya Nduta kubera leta itegekanya kuzokugara Burundi inkambi ya Mutenderi. Kuva mu nkambi ya Mutenderi iri mu gihugu cha Tanzania, James Jovini kubwijwi rya Amerika.
Urakoze James Jovin.
Iwanyu mu ntara. Iwanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Muri leta zunze ubumwe za Amerika, komite ya Sena igenzura inzego z'ubutunganire abandanya kumviriza uwo Perezida Joe Biden yagenye mu kibanza cy'umushikiranganji ajejwe ubutungane Merrick Garland mu rwego rw'ibikorwa byo kumwemeza. Inkuru dushikirizwa na Thomas Kamirindi.
Komite ya Sena igenzura inzego z'ubucamanza irumva umucamanza Merrick Garland izatora ku itariki ya mbere y'ukwezi gutaha kugira ngo imwemeze cyangwa imwange. Niramuka imwemeje, Sena yose nayo izatora nyuma yaho. Garland afite icyizere abademokrate bose uko ari 50 muri Sena baramushyigikiye, kandi bamwe mu basenateri bakomeye baba republikani nabo batangiye kuvuga ko bazamuha amajwi yabo. Imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu, amashyirahamwe y'abapolisi, abigeze kuba bacamanza bo ku rwego rw'igihugu barenga 60, nabigeze kuba bategetsi bo hejuru muri Ministeri y'Ubutabera barenga 150 bo mu mashyaka yombi nabo batangaje ko bamwemera. Bavuga ko ari umugabo ushoboye akazi, uzi neza amategeko kandi uyubaha cyane. Merrick Garland afite imyaka 68 y'amavuko. Yize iby'amategeko muri kaminuza ya Harvard. Muri iki gihe ni perezida w'urukiko rw'ubujurire rwo ku rwego rw'igihugu mu karere k'ubucamanza ka Washington DC, urukiko yashyizwemo na president Bill Clinton mu 1997. Garland yamenyekanye cyane mu 2016 ubwo uwari umukuru w'igihugu Barack Obama yamugendaga kugira ngo abe umucamanza mu rukiko rw'ikirenga rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ariko icyo gihe abarepublikani bategekaga Sena banze kumwumva, bavuga ko batabikora mu mwaka w'amatora. Kuri bo, gushyira umucamanza mushya mu rukiko rw'ikirenga byagombaga gutegereza umukuru w'igihugu mushya wari gutorwa waje kuba Trump. Garland yategereje iminsi 293 yose kugera igihe Perezida Trump ashyiriyeho undi mucamanza koko.
Umwe gusa uramenye makuru ya Afrika kuri Radio Ijwi rya Amerika buri munsi. Kurikira video y'umunota umwe ku Ijwi rya Amerika. Ni ku rubuga rwa Facebook rw'Ijwi rya Amerika. Adresse ni VOA Radio yacu. Video y'umunota umwe gusa, inkuru nyamukuru kuri Afrika. Radio yacu.
Radio Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda. Nshuti banywanyi, naha aya makuru yakakanya agarukiye. Mwakoze kugumana natwe. Mugire umunsi mwiza w'amahoro n'amahirwe.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.